Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 7 y'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Mundikije. Imbere ko bashikiriza ikiganiro muri sangareka tubacire ku mayange yamwe mu makuru avugwa ku Burundi no ku Rwanda. Leta z'umuzi Amerika zongeye gushira mu ngiro ingingo zafatiye Burundi kubera umutekano muke ubandanya kuharangwa ushobora no kugiramira umutekano w'Abanyamerika. Ido ni ido y'inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bwimana.
Leta zunze ubumwe za Amerika zongereje ikiringo cy'umwaka umwe itegeko rya perezida wa Amerika rishira igihugu mu rwego rw'ibihugu biri mu bihe bigoye. Leta zunze za Amerika zivuga kw'ivyo byatewe n'umutekano muke mu Burundi waranzwe n'ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi arimwo ihohoterwa rifatiye ku mvo za politike. Uyo mutekano muke hamwe n'ubwo bundi bugizi bwa nabi byarabangamiye amahoro n'umutekano mu Burundi hamwe no mu karere buherereyemwo, niko iryo tegeko ribandanya rivuga. Mu itegeko rya perezida ryo kuri uyu wa mbere itariki ya gatandatu ukwezi kwa 11 Amerika ivuga kukuntu iravye ukuntu ibintu byifashe mu Burundi muri iki gihe bibangamiye umutekano w'igihugu hamwe na politike mpuzamakungu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubw'iyo mvo ingingo Amerika yafashe yo kwamigavye yatangujwe kuja mu ngiro mu kwezi kwa 11 umwaka w'2015 mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke mu Burundi bigiye kugumizwaho inyuma y'itariki ya 22 y'ukwezi kwa 11 turimwo uyu mwaka w'2017 mu kindi gihiringo cy'umwaka umwe. Perezida wa Amerika arangiza avuga kw'iri tegeko rya perezida rigiye gutangazwa mu gitabo cy'ububiko bw'igihugu kandi ryarungikiwe Kongre ya Amerika.
Urakoze Aloise. Ku Rwanda naho sentare nkuru yasibije urubanza rwungurujwe rwabo mu muryango wa Rwigara baburana ku ngingo ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Impamvu yo gusibisha urwo rubanza zifatiye ku kuba umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi buhari Diane Shima Rwigara atari yaserukiwe n'umushikizi w'amanza muburanira, eka na nyina wiwe Adeline Rwigara akaba arwaye. Ubutungane bw'u Rwanda barega ivyaha vyo guteza umudugararo mu banyagihugu bakavuga ko bishingiye kuri politiki. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiriwusa ari i Kigali mu Rwanda.
Diane Rwigara yagejejwe ku rukiko rukuru ari mu modoka ya gereza ifite ibirahure byijimye. Yayisohotsemo akikijwe n'abacungagereza babiri b'abagore, umwe ibumoso undi buryo, umukuru wabo bari imbere n'undi wari inyuma n'imbunda. Yari mu ikanzu ndende y'iroza iranga abagororwa bafunzwe atari mu mapingu n'isakoshi y'umukara ku rutugu. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda aragaragara mu isura y'umuntu ukeye kandi usa n'utarahungabanijwe n'imibereho y'uburoko. Mu rukiko yagaragaye atunganiwe mu mategeko na Maitre Pierre Celestin Buhuru, kandi nyina umubyara nawe ntiyagaragaye mu rukiko ku buryo Maitre Gatera Gashabana wunganira Adeline Rwigara yisanze ari wenyine mu rukiko. Aha mu rukiko Diane Rwigara yakunze kugaragara mu biganiro na Maitre Gatera Gashabana kandi acishamo akamwenyura. Umwari Diane Shima Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru k'ubushinjacyaha butabahaye ihamagaza rubanzi bategeka kwitabira iburanisha ry'ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yavuze ko we na nyina umubyara Adeline Rwigara bahawe urutonde rw'abazaburana kuri uyu munsi, gusa kandi ko Maitre Buhuru umwunganira yarafite izindi manza. Maitre Gatera Gashabana yabwiye umucamanza ko yunganira nawe ari uko byagenze kandi ko impamvu yatumye atitabira iburanisha ari uko arwaye. Urukiko rwari rufite ibaruwa rwahaye ubushinjacyaha uregwa yanditse ikubiyemo iby'uburwayi bwe asaba ko Maitre Gashabana yamwunganira adahari. Hahise havuka impaka zitamaze igihe kirekire ku baburanyi bombi. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Mukunzi na mugenzi we Bwana Faustin Nkusu navugira uru rwego babwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko kuba baramenyesheje abarega umunsi w'iburanisha bihagije. Bavuze ko ihamagaza rubanza itaba ngombwa ku manza ziburanishwa ku ingingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, basobanura ko byaba ngombwa bibaye ari urubanza mu mizi. Mu nyungu z'ubutabera umucamanza yafashe umwanzuro wo gusubika urubanza. Aha bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Mukigani ya chacho mwisa ngache mwusi, tulagaruka kumakuwe tanga ajwe kumwusi wa mungu, ni nuhuwa idasandwe umunyamanga bukuru ishiramwe mzama kongu kurundi, Michel Kafando, avuga kuhigani ilo wigie gusubira gutumwa ko. Ayo makuru wa tanga ajwe mugihe, ava kulikira na inguru za rike burundi, baliba tangwe kugira makenga kuhizo wigani ilo itakiwaye, kuko ikiringo cho mkwezi kwa chumi, chari cha tanga ajwe nibiro vizu mwunga denizi wa barundi, Benjamin Mkapa, chari nganye ataki inhu izo wilo itangaje. Na ho ayo makuru avuga kuizo ganiro bizo subira gutumwa ko vuba ibintu byatumye abanyapolitike baticara na ikango batorere inyishu ibibazo vya politike muri ico kiringo kirenga umwaka giheze imishikirano itanguye biracahari two kwibutsa ko leta y'u Burundi ivuga ko yiteguriye kuganira n'abanyapolitike bose kiretse abo yagiriza ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza inzego z'igihugu mu gihe batavuga rumwe na leta hamwe n'amakungu basaba kwivyo biganiro bitakumira umuntu numwe zongeye leta y'u Burundi ivuga ko yatunganije ibiganiro byabaye hagati mu gihugu ikongera igasaba ko nibiganiro vyo bandaniriza mu Burundi abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ko batashobora kwitaba ibiganiro vyo bera mu Burundi kuko umutekano wabo utoba ucungerewe mbega ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi ku mpande zose bafise uruhara muri politike y'u Burundi bikubitagashi bafundike amasezerano y'amahoro azotuma u Burundi butsimbataza inzira y'amajambere nikihe mu gihe abanyapolitike bosubira gutumwa ko muri ibyo biganiro nkuko intumwa idasanzwe iyo umunyamanga w'ishyiramwe mpuzamakungu yabitangaje ibintu mwifuza ko abanyapolitike boshira imbere n'ibihe kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Faustin Ndikumana umukuru w'ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo muri iyo neza mushinga ntahe Faustin Ndikumana
mwiriwe
murakomeye
Okay.
Yego bwe turi kumwe kandi na Maître Jean-Marie Ndwimana umukuru urunani rw'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike muri Beneza Maître Jean-Marie Ndwimana. Murakomeye namwe. Ego bereka dutangure kuri mwebwe mushya ntaye Faustin Ndikumana kuba haheze ikiringo kirenga umwaka abanyapolitike b'abarundi ataco barashika ko mu bisigura gute ingorane ziri he
ugambireho nuko mu bisanzwe naho igihugu kiba kiri mu ngorane za politike abo vyega burya naho amakunga bashaka kubafasha iyo badashizemo ugushaka kuboneka kugira bumve yuko ibyo biganiro biza kugirira akamaro bo nyene no kugirira akamaro igihugu bica bigorana kuko utusanga kumbura umuntu aguma araba mu byapanga akavuga ati inyungu zanje ni izi jewe ndiko ndabibonye ku inyungu zanje zikaba mbona ku mpengo zirakingiwe ibindi nta kibazo kwa tusanga rero uruhara rw'amakungu naho ruba hariho gushaka atacu rufite ko kubera uko kushaka kugira iyo kwezyo igaruke bitavuye mu bene Burundi mu bene igihugu nyene abarundi nyene bo usanga ata ahingwane bikunda kuba hanyuma ikindi naho nuko dukunda kubona yuko no mu banye politike urabona iyo ariko baravuga wumva amadiskuru avugwa haba ku ruhande rw'abari ku butegetsi cyangwa muri opozo uracabona kumengo haraba ibintu byo ku kara cyane nk'ibita radicalisation ukamengo nyene ni nk'abantu bapfuye nk'itongo basangiye umengo bavuga ati wewe genda canke wewe ntuvuge wewe ntumbazure n'abatibira ugasanga harabuze akantu ko kumva yuko iki gihugu ari cya bose kandi kironsi neza inyungu zifatira kuri bose kandi n'abanyagihugu bahatohokera n'uruvyaro rwacu n'abazumuka bakabatohokera iyo rero abantu bagumye mu nyungu zabo buhoro mu nyungu zabo gusa bagasaza muri radicalisation ahantu kenshi naho bikunda gupfira n'aya makungu yoyo aza kugira abashirireho cadre kugira muganire iyo cadre mudashoboye kuyifatira ko iyo opportunity yo kwifatira ko ibintu byama bigenda usanga bidatera imbere
muravuze Faustin Ndikumana ibintu bihambaye cyane rwose muravuze reka gushaka guke inyungu z'abanyapolitike muravuze cyane kandi inyifato yo gukara murafise uturero mwoduha ku mpande zose ukuntu byagenze byatumye rero nivyo biganiro bitagira aho bishitse
urumva ico no vuga cyane cyane ibonera ubibonera yuko muwanye politike yuko womengo no gucengana je uno munsi nakunesheje je uno munsi nagusumbije kora cyawe nabati mvaho iki ugasanga baguma mutuntu cyo gutera abajambo utuntu cyo gushaka kwerekana ubukari cyo gushaka kwerekana yuko umuntu ahambaye kandi yagatira ubwo bundi ukabona neza yuko baguma muri ibyo bintu je ngo manita superficiel kandi babona neza yuko ingorane z'inyamukuru mu gihugu zihari tegeza gutora inyishu hanyuma gatusanga rero uko kwiguma umuntu wese ashaka kumva ko ari wahambaye bigaca bihagarika byose ariko mu mera bibagira neza yuko igihugu cy'u Burundi kiba kimeze nk'abantu baba ari mu bwato bujya muri nko mu bwato umwe ubwato uriko buragira ibisibuzi mu mazi mwese ari igihugu cyanyu ari ubwatuma murimwo iyo danje ibibara aba mwese nico gituma rero ibyo turakunda kuyibona mu ma diskuru yabwe nabariya usanga batari ko barabanza kwibuka neza igihugu kigeze n'ingwane gifise kumbura ngo bakavuga ati ibintu bigenda neza cyane abandi nabagati nta kigenda urumva
mukanye gatoyi
harabuze neza kwicara mu mvizo ngwane ashobora kugati ati none inyungu z'igihugu ko zihagaze mu gutonisha kuri izo ngorane twicare rero tuzitorere inyishu igihugu gitera imbere nabo nyine bibateza imbere bose afite
murafise intumbero mwotanga kugira ngo izo nzitizi zose zive mu nzira mukanya gatoyi cyane
urumva kuko urabona hari n'ikindi kintu abarundi bakunda abanyiputi bakunda kugira ubwoba hari ikibuga kintu cy'ubwoba mu Burundi ku mu adversaire n'ubundi twamye tukibona kuva kera ariko harya nibaswe kumenya yuko utsinzwe ukavuga ati jewe nogena nkicarana nanaka ibyo bintu byose biyumvira ko byo bitotora inyishu birashobora gutora inyishu amfite umuntu umvira ati jewe ngiye kwicara kumbure jewe nzobamanutse ndavize nguvu unagwa ati jewe naye ndabona abanshigikiye cyane ndafise nguvu bitagenze uku nanje sinza tugume duha ivyo ari vyo byose bukwegerana nta kibazo kitotora inyishu nakijamo amuhera ko cyo kuvuga ngo abagize ibicanka naco nyine mugihera ko mubibazo mu bindi buhoro buhoro bigatinda bigatora inyishu niyo mpano tubara dutanga kuko naye ahandi ho bibigumye bigenda gucumengo tugendera ku ngorane zitarava mu nzira
namwe maître Jean-Marie Nduwimana ingorane muzibona hehe kiringo kirenga umwaka reka abahuza mpuzamakungu batari bake ba eka bariyamirijwe n'impande zose niko nabivuga ingorane ziri hehe Uburundi bwotora inyishu za politiki bigenze gute
ego nakora hamwe nakore ndakumbiriza bose cyo kwibye umuhungu w'umushya mu Burundi twashikiriza kuri cyo kibazo kujya mu kiyago kigenda kuri munsi muri make twe tuvuga yuko mu rwanda twe tuvuga yuko ibiyago biriko birashyigikirwa n'ubufasha bw'ubuhuza ko byafatiwe amaboko mu mugongo n'ibihugu bimwe bimwe bya rutura kuko ibihugu bya rutura usanga bishyize inyungu izina ziriya keretse ko ubwami na mbere twebwe mu rwanda rw'u Burundi tutabyemera ariko ntitwabyemera kuko twarakanze yuko ibirago bizo by'abarundi bishobora kuhonyanga amategeko y'igihugu n'amategeko y'akarere n'amategeko mpuzamakungu gutyo rero bigatuma abarundi muri rusange bagiragirika ni kuvuga ibihugu mu karere bigiragirika n'amakungu amwamwe agiragirika nicyo gituma rero muri make uko byagiye birakurikirana gushika aho byageze biga biyabirarusha byarangije cyane bizobandanye ikindi ni cyo bintu bigaduki biyago bikora biyarusha byarayarusha byararangiye kandi bandanya kuko n'ikintu gatoyi ndazi neza yuko icyatumye ubufasha bw'ubuhuza urongorana na kwabiriya mukapfa nishyigikira ibyo byago nuko abanyapolitiki bamwe bavuga bati amatasi atuka kutanga y'umukandida w'umuganga w'ibitekerezo matara y'ingingo ya 15 iryo tanga ry'umukandida y'umuganga w'ibitekerezo ari mu kubaho mu gihugu cy'u Burundi cy'ubundi biza muri abikose ntare y'akarere ya Nyasi yagize icyo ibivuga ko gutyo rero yageze icyo ibivuze ko kandi ese ntare yari yamutuwe na bamwe bamwe mu banyepolitiki bari barwanyamirije ubwo gutanga k'umukandida ingiyake ntare rero ija isumba ibyiyumviro by'abana bariya kuri iki na kiriya tore tukibaza mbega muri iki gihe umufashe kuba ubuhuza ubuhuza raporo w'abatumye nyakubahwa Museveni kuko ariwe yararongoye ibiganiro by'abarundi cyo tugitiriraga kuko ibiganiro n'amaburanyama ejo bavuga ati rero ubufasha bw'ubuhuza bwa nyakubahwa Kagame kapa bo bwarahaye icyegeranyo Museveni utarafanye icyegeranyo kwa Museveni bwo gutanga kuri icyo cyegeranyo bigafatirwa ko kugira ngo ibiganiro byabereye mu Burundi birangire Museveni kugerarangiye abenegihugu barashikirije ibyo bifuza byo kogwa umukino utoga kugira ngo abarundi bafatanye n'injyane
metre
cy'amatora rero twavuga duti ibyo byo tubifatiwe ko twe turavuga duti abarundi turishobora ubwacu dutunganiriza imyago turishobora ubwacu kuyandika na kiriya bitagenda neza maze turi ku kizi imyanyuze abantu bitegurira amatora abanyepolitiki bamwe bamwe bafite ibyo bagize ngo batunganye bakurikirane abana bamwe bagize ngo batunganye bakurikirane abana bamwe bari bakoreye yose kubera ubwoba cyangwa kubera ingingo imwe yabagarutse mu gihugu.
Maître Jean-Marie Ndubimana, muri kumuvuga ko ibiganiro bishigikiwe ikaba ihagarikiwe na n'umuhuza Benjamin Mkapa ataco bizovamo.
Ndabona ko akarero nshimishije kugira kuvuga yuko ataco bizovamo ku buryo tugabiki cyane cy'urundi yari yago byararangiye ibyo byago ahubwo gutangwa icyegeranyo nuko binyuranye uku byatangijwe n'ukuntu ibyo birakurikiranwa biranyuranye n'amategeko cyane igihe n'amategeko y'akarere n'amategeko mpuzamahanga kubera yuko mu byakabaye yuko abagaragaje ku itegeko abantu bagiye bagira ibyaha bikomeye bakoze mu gihe cy'imigumo bashobora kujya ku meza ibiganiro ibyago abo bajya ku meza ubutungane abo bajya ku meza ubutungane bagasubiza urubanza igirenya kuwaba ndemye mukapa amaze kubitomora igihe yaheruka i Bujumbura mu mpera z'2016 yavuze ati abanyabyaha abakicitse bose bagatumizwa ku meza y'ubutungane hama abanyepolitiki bari hanze gukorana nabo tuvugane bahunguke bubake igihugu n'ibigashingiro by'abarundi babyicarire babinyanyire ibitego by'amatora y'umwaka w'2020 ibyo rero byarashyitswe ko mugabo akamara amazi akamuna mwarumvise yuko mu nyuma nk'uko twavuze duti ibituma yagarutse rushika ko ariko ko kwa kwiriye n'ibyo byari kubura mwari uvuze ko yashyitse ku cyicaro gikuru arica agahindura imvugo umuhuze na kuba akavuga ngo ubu rero agiye gusubira mutima ko ibyo byaje kandi agasubira ba bandi nyine wumva rero yuko rero umuntu kuba umuhuza ari mu mayami kandi ari mu nzira zire zigaragara biboneka ko rero muri iki gihe tuvuga duti iyo nizo nzira zibiri harimo abantu zivamo gute ahubwo nyaruna ntasozere ibyo byago atange icyegeranyo kinikire mu kuwa Museveni hama ndetse akarere gafata inkingo gahirize leta y'igihugu banirize Burundi dusaba ko abari hanze bose bagiye kutubwira kubyagiriza bahunguke hama babandanye bayaga inyabiriya kugira ngo imyaka indi na mungu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na René Mugabe. René, mwiriwe neza? René Mugabe muratwumva? Mwiriwe, egera telefone muvuge cyane, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ndafite icyumviro.
Yego, tuvuga ku ijambo.
Mo ku biganiro bihuza abarundi uko twe tukibona ndabona ko araba leta y'u Burundi irafise ukunana itashobora kwemeza neza yuko ishobora guhura n'abanyepolitiki ngo bashobore kuvugana. Icyo nacyo niyo ntambanyi ikomeye mu Burundi. Mu gihe leta y'Uburundi yoba ikunda umunyagihugu nigerageze ihamagara abanyepolitiki bari hanze bavugane bahuriye Arusha kugira ngo batoye umuhuza hama bose babumvirize bubije bagona ibi navyo akora avuga ko ari abantu bagirizwa amakudeta se igihe se ntari tarakwagiriza ibusungane ikubwira ati wewe urafise icyo wagira ubukira umuntu ukira umuntu wera muri icyo gihe rero twe tubibona bamaze gushikira rushya bakicaramo bakavugana n'abanyepolitiki nibategura ibiganiro by'ukuri bazi mu Burundi bagitura ibintu bashinje ko ubwo butungane nabwo ushubuye ubutungane ntibwabimeze neza urabona ubutungane bwo mu Burundi ukuntu buri ko burakora ni ubutungane buke mu kuboko kwa leta butigenga uri kubaraba nk'imanza zabaye nyinshi ata muntu n'umwe arigira alo
duga ku ijambo usozere turakumva
ata ari ukuboko kwa leta ubutungane butigenga hari imanza nyinshi kaci kubera kwishe mbadaye ibintu byose yerekana yuko ubutungane bw'ubundi bashobora kugenda rero ikintu tubona narebye impanuro natwe twabaha nuko nabo nyine bubwira ibyo bahereza nabo bafise kudadaza kwabo uko kudadaza nabo zoshyira mu kigo abanyagihugu rero abanyagihugu turarushye dukeneye nuko abo bose bashobora kumvikana by'ukuri twebw'abanyagihugu tukaronka amahoro
murakoze mushinahe Faustin Ndikumana René Mugabe agarutse ku kibazo mwashikirije cy'ukunana eka kudadaza tukaba tuzi ko mu gihe cyose hari ibintu by'imishikirano kugira ngo ibintu bigende neza haba ibyo bita impande zose zigatsinda ari byo bita win-win mu Cyongereza icyumvikiwe mu kivuga kwiki
yego njena ariko musubiye ko kubivuga kuri ibyo nyene nuko n'abagikubita gashi bizotuma batakariza icyizere ku banyagihugu kuko umuruha abanyagihugu bifitiyeho kubaho mu buzima bwa misi yose ubukene bwiyongera bakumva n'umugabane politiki bakicara hamwe ngo batore ibibazo inyinshi ku bibazo mu bisanzwe bigenda birabakishitekabukeibyerekeye ubutungane nta uri kuravuga ngo uyu ngo yaragizeho yuko yashatse gusembataza ubutegetsi hariho imitahe isohogwa irondera abantu mugabo imaze itaracibwa hariho abavuze ati aba bashatse gusembataza ubutegetsi bavuga bati barafashwe bari mu urumva ikigora nicyo bashaka bati ubwo rero none umuntu atari muri byo gutembagaza ubutegetsi akaba ari nk'umunyepolitike abantu bashobora kwibura ubwo ntiyo ari kumushaka ibi kumira mu biganiro kurondera ingene babuze umuntu kuja mu biganiro aramwita ngo ni umupotiste mu gihe wewe bitagaragara uwo munsi igihe mankete babandanya rero atacarageza avuga ati nicyo kibi kibazo bashaka bakakivuga mugabo abanyepolitike ariko baradisikita ntibyobuze ko bashobora kubana ariko
ndumva telefone yawe itangwe kuvuga nabi mushinahe Faustin Ndikumana muhave muraba ukuntu mwegera cyanke muje mu kindi kibanza kugira ngo tubumbe neza
nk'inicyo kibazo kiraheza kikavugirwa munyene kiravugirwa muri iyo mishyamya ya politiki hanyuma no kundi ruhanda ari byo bagira ati abavutavuga n'ubutegetsi nabo nyene ntibovuga yuko ari ukurondera yuko ati naka batamu atari muri ibi nakawundi ntiyobijamwo ibyo aribyo byose ari abatavuga rumwe no ku butegetsi barondirira ibintu inyungu y'igihugu barashobora kuvuga ibintu bakavuga ati dufuza yuko ibintu ibyo aribyo twoshira imbere ku nyungu neza z'igihugu hanyuma nabo bashobora kubiserukira bakabishigikira nibo kwama rero ari ku mazina y'abantu canke kuko aribyo biguma biruhisha abantu kuko igihe hakaba mekanizme yuko abaja mu biganiro baboneka kandi bariho bashobora kuboneka ukirigo uravuga ngo ujya ngo yakurikiranye ujya ntiyakurikiranye ngo ugeze ukamenya nico kintu cyo kirabuza yuko ibintu bitera imbere kandi abarundi bashobora kuja muri ibyo biganiro bakagira ibintu bashitse ko biboneka bose baravuze bati barashikira amasezerano y'Arusha abarundi bashobora kugenda gushikira amasezerano y'Arusha bakayadefanda bakerekana inyungu yayo ku buzima bw'igihugu canke kugira bafate intumbero y'ingene igihugu coshobora gusura kikogurura bariho mugaye igihe rero bazoguma ari iyo nanjye sinaje nawe ntiwaje wowe ibyo byose bizokamo biriko birazitira biriko birazitiza inzira y'ibiganiro kandi ariyo yotuma abarundi bazabara barogura buhoro buhoro.
Maître Jean-Marie Ndwimana namwe kuri ico cimbere cashikije na Rene Mugabe cuko abarundi boreka kudadaza.
Ani cyumviro cyo hoye munywa yaje gushikiriza ko abarundi boreka kudadaza kandi abari cyumviro cyiza ariko ngomba mbira abarundi n'abatwumviriza ko n'isi yose ibyago ibyago bitegerezwa kubahiriza amategeko igihugu amategeko yakarira amategeko mpuzamakungu nocangaruka ahanyene muribuka yuko n'ubumwe bwa burayi bwagiye mu bushya mpuzamakungu bukagerageza kurondera ibyemezo bibiri 2027 2029 bavuga bati abegwa n'amatati i Burundi boyaga bwarakisunga amategeko none ko twese twemera yuko abarundi mu gutorera umuti boza barayaga kuri iki na kiriya none ni ryari dushobora kwemera ko ubutungane cyangwa amategeko yo kurikizwa tuzi neza ko indyane zabaye gushikaho igerageza ry'ubutegetsi yego ry'ubutegetsi riba ko byaturutse ku kwitoza kwa nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi none ko isenare irijejwe yavuze maze bakavuga ko kwitoza kwitoza kwiwe kubahijwe amategeko none muri iki gihe ibyo biyago byoshingira kuki nuko ibyo biyago ishingiro ryaryo riba rirangiye ariko nuko abarundi ubwabo abanyepolitike amashyaka atandukanye twese na leta itwara igihugu twese ishingano twihaye nuko tuvuga duti tugume tuyaga kuri kina kiriya dutorere umuti ibyo tutumvikana ko maze tukubake igihugu ariko nitwibagire neza yuko ibyaha bikozwe byohanwa nitwibagire neza yuko tutegereza kugendera mu ntwara rusange ishyira imbere uguhana ibyaha kugendera ku mategeko naho rero mvuga nti kudadaza si byiza ariko iyo tuvuga kudadaza ngo si byiza twame twivuga duti amategeko tuyashyire imbere tuyubahe tuyubahirize
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Emila Mwiyoneza igira telefone uvuge cyane murafite ikibazo cy'imvuro
mirewe neza ndemere
yego izina ry'ikirundi ninde
ndikumana
ndikumana muri hehe gara ndikumana
ndi Ujumbura
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro
yego nagomba guterera ino
duga ku ijambo
aganira abafitanye ibibazo kandi nta muntu mushobora kuganira musangiye ibyumviro bimwe umba mugihe iyo umuntu mwakwaye n'undi bimwe mushobora kumvikana umva uri kuvuga ati kuganira n'aba nawe urumva uri kumukorera kuganira
Emile ndumva telefone yawe
yewe n'ose ku Burundi cyangwa akagoza k'abana batoza n'aba yabo umva nuko nyine niko ndabibona
murakoze Emile ndikumana reka duhe n'ijambo kandi Thomas muri we neza Thomas mwatwumva nova telefone ya Thomas nayo ifite ikibazo ariko reka tuje kumushyira na iPhone stand kumana agira icavuze ku ishikirijwe na Emile ndikumana avuga ko abayaga n'abantu bafise ico bapfa duga kwijamo
ico arashaka kuvuga n'ukumenya yuko nduva mugenzanza ariko aravuga n'ubu yaserukiye amashimo mashira hamwe ya danyishyo bya politike ibibazo bya politike n'amategeko n'ibikorwa haratinda akavuga ati tutore umuti wabyo kuko niba ariko hari ibyo baganira ikibazo cy'amategeko cyangwa ibwirizwa shingiro nikiza n'amasezerano yarusha kibazo mu bindi mbwa hari ibindi bibazo bica bizana n'ibijyanye byerekana ubutungane by'akate akazi na muntu ibijyanye na espace politique demokrasi amatora meza yosubira gute abantu bashikira abanyagihugu gute hari ibibazo byinshi byazananye na crise politique migenderane y'u Burundi n'ayandi makungu ibibazo by'impunzi turabona ko hari ingorane tuguca mvuga rero ngo nikijya kibazo ngo camanda ngo kiguma kivugwa gusa kijya kiri mu bindi gishobora gutora kishi mu bindi mugabo hari izi nisho vuga tuti mbega mu ntwari ibereye mu butungane mu kihovugwa mikira noneho n'igihe bavuga ngo habaye ibiganiro hagati mu gihugu abanyagihugu mu byo berekana mu ngwane bafite bagaruka kuri ibyo bibazo byose baragaruka ku bibazo by'umutekano baragaruka ku bitaka akazi na muntu ku butungane n'izo nyine z'amabwirizwa shingiro z'amasezerano byose
Ndumva telefone zitoroshe uyu munsi rekadi ijambo umushyana ya metro Jean-Marie Nduimana nawe nyine agira icavuze ku byashikije na Emile Ndikumana
mugenzanje fate ndikumana ariko bagize cyane kibazo mwatu bagije ati mbega kunize byago bifashwa no buhuta tacho birashika ko ati uko gwiki yewe ahantu rero ariyo bagije kandi akandi ariho hambaye hakomeye yako abanyamakuru n'abatwumviriza yewe bamenyesha yuko iyo basobanura neza ati ibyo byago byojamwe abana bariya ibi byago byaraheze nta ruririmbo ntaje barivugwa ngo ende wari bigomba kubandanya kuko twabwiye yuko ibyo byago bitagize shingiro rero neza yuko politiki haba leta umugambi utwara haba abanyamigambi haba amashyirahamwe uku ni kuvuga iki none ko inshuro abanyepolitiki bagiye Arusha bakayaga abanyepolitiki bamwe bamwe ntibahungutse bose barahungutse kubera habaye ibiyago bisigura yuko rero ibi biyago uko tubyita kose dutandukanye ko ibiyago bitandukanye n'ibiganiro by'amagabanyuma byaba byarabaye mu kahise uku tutandukanya ibyo biyago by'igihe n'ibiganiro by'akahise cyo bishya bituma dutora umuti tuvuga duti byorarangiye cyane byoherahezwa rero twebwe n'undi kumana imihe yavuze neza mu gihamba ati hanyaga abafitaniye ibibazo ni by'ukuri avuze ukuri abafitaniye ibibazo rero abanyepolitiki bamwe bamwe baragize ubwoba barahunga abandi bahunga kubera ibyaha bagirizwa abandi bahunga kubera mabi bagirizwa aba rero bagize ubwoba bagahunga ntashobora kubagirizwa hamwe barahungutse ikihutirwa n'uko ibiyago byobandanya hano mu gihugu cy'u Burundi leta ihagarariye umugambi twarukaje ngaha tukaje ngaha imigambi ikaje ngaha tukayaga n'abasigaye bari hano tuce byagiriza bagahunguka tukubaka tukayaga tugategura amatwi tukagihugu ashyirika ndi kubona imiri hano rero ngacyo nkibura uyu mugenzi wanjye Fosse Ndikumana ko imvo y'amategeko ingendo y'amategeko niyo yisungwa kugira ngo hashikweko ikiyago cyiza hamwe tukwibagiza amategeko iyo biteye agahinda n'isoni hamwe wasohoye brende zigezeho gatanu 2015 abanyagihugu bakurira hejuru n'ibisigo twagomba ibinyende hamwe abo bantu twababona bicaye ku meza y'ibiyago ku barakamaramaza ku bisibaho ku bisiremwa naho byakabaye yuko umuntu asohoye brende akaza kurasa inzego z'igihugu zatuwe n'abenegihugu zitarayeza n'ikiringo cyazo ahabwa ikiyago uwoye kibanda kiwe ni ku meza y'ubutungane
tubiyutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Nintunze Leonidas miriwe neza
ndabahaye miriwe
miriwe neza muri hehe
Kigali mu Rwanda
Kigali mu Rwanda murafite ikibazo murafite icyumviro
n'amakenga cyane cyane kuri ibyo bibazo mwumvise muri ko muravuga
yego
je kubiganira bigitaka kugeza aho bigeze ubu kuganje n'ukuri ndabona yuko atamahirwe menshi abarundi cyane cyane basobanura
Nintunze muri ngaho ntitubumva nibaza ko ari ikibazo cya telefone reka turakugaruka ko Nintunze niwaba uri kuratwumviriza ariko twebwe ntitukumva reka tu ijambo Patrice mwiriwe neza Patrice muratwumva Patrice
allo
oui Patrice muratwumva
allo
Patrice na uratwumva ntutwumva
allo
nawe turakugaruka ko mukanya reka duhe ijambo metro uratwumva ubu urafite ikibazo yego ufite ikibazo nyarutsa rero
yego yewe nihe kiri mu cyumba kuronda bora nibaza sinzi ko nka fosero kiri kandi ngiye ko kumbere nyamba maze mu biganiro by'Arusha biri ko biraba ubu kubera ariko niyumvira mbega by'ukuri baganira isi uburundi burya mu by'ukuri bafise ibyahe bibazo foto ya defunte imwe imwe si byamanda gusa byakweze n'ibindi umugabo ni ukubivuga neza yewe hanyine buri kuva nko muri emeri crowa kurikirane za politike mu Burundi nta na rimwe nzigira ndumva cyangwa ko bari gatse maze kumva bafata ingingo yo gutorera ibibazo by'ukwaruka mu Burundi umuntu ariga agaheza universite ntashobora kuronka akazi iyo atari umugambwe uri mu butegetsi gusa hari ahantu hamwe maze kubona bamaze gutera imbere nko muri za OBR bakoresha ibibazo geta ko umunyeshuri aheza ntashobora akangana n'ujya munyagihugu ntashobora no kuronka ingene leta imufasha kugira ngo akore bijya bivuziwe batwe twumva akazi ka leta kabuze gusa icyo nashaka gushyikiriza na Faustin Kabisa narumvise ko muri ino minsi iri henze yavuze yuko akwitaho gukangurira urwaruka urwo rugamba mugabo gusa ikindi ashaka kuvuga nuko ntatahura umuntu adatabona ibyabaye muri Beni Kenze mu Burundi hariho abantu hari ubwoko bubiri mu Burundi bukomeye bw'abahutu n'abatutsi hariho abahutu bataronse ibyo barongera ku ntwaro y'abahutu hariho n'abatutsi b'intagondwa batemera ko botwarwa n'umuhutu abo bantu bari hamwe nibo bakwenze ingorane zo mu Burundi Beni Kenze mu kuvuga yuko ari paje manda mbega manda ya mbere ya Nkurunziza aho yatowe n'abashinga amategeko mbega yo uko ifata nka manda igihe hariho ingufu atarafi ko amateka niba ntihehe urumva rero ndabisubiyemo narabonye ahantu henshi narumvise abantu benshi bavuga yuko bagatakunda aba n'umuhutu kandi nawe Nkurunziza atari kwikunda ikintu cya mbere bari kwiyamiriza ni sentebe ibintu byo mu Burundi rero nibareke kuguma bica hejuru barabe ko ikibazo kiri mu Burundi nta muntu ava mu bwoko busumba abandi ahubwo gusa niba zabe abanyepolitike koko nyamba bashaka guteza imbere igihugu barabe ko boganira koko by'ukuri ibintu byose biteza imbere igihugu naho ubundi ibyo by'amagabura nyamba twarabiheraze murakoze
Patrice ntimwatubwiye izina ryanyu ry'ikirundi Patrice
yitwa Uwimana Patrice nkaba ndabahamagaye ndi Bujumbura mu Burundi
murakoze Uwimana Patrice reka tubaze abashingantahe babiri cyane cyane mutangure kuri Faustin Ndikumana mwashikirije izina ryiwe cyane rwose mu bibazo mwari kumurashikiriza n'ibyiyumviro mwari kumurashikiriza ibi bibazo umushingantahe n'ibyiyumviro bishikirijwe n'uwo mushingantahe Patrice Uwimana mubivuga kwiki
ubwa mbere hoho byavushikirije ingorane hagati y'abahutu n'abatutsi ibyo ni ibintu byashoboye guharirwa yarusha umwanya muri ibyo bintu byose byo kuvuga ngo aba byarahari umwanya ukwiye amasezerano yarusha araboneka amaze kuboneka umuntu aja kubiri n'amasezerano yarusha niba ari karazana ingorane mu gihugu cy'u Burundi byo kuvuga ngo nakaratwana akadatwa ibyo amasezerano yarusha aratomoye kandi nta murundi bakiyasubiza inyuma icyo kibazo rero ndibaza ko isa n'icyato inyishu kandi nta woshobora kubisubiza inyuma ikindi je ntavuga nuko izwane za politiki ngomba ndayita zazananye na manda zazananye n'ibiki igihari nuko u Burundi bufite ingorane hari ni za politike iza demokrasi ngene kiragiza izo z'intwari ibereye kujya hamya bivuga byo by'ubuzu yaraje kubivuga n'izo ubutunzi ibyo rero kugira bitore inyishu harasubira kuboneka umwuka mwiza wa politiki abantu bakagira ibiganiro ku buryo igihugu isura ku ntumbero yuko igihugu kitwa yuko gifise isura y'irimi y'igihugu kirimo injyane amfete ubwira cyo karaba igihugu aho kigeze igihugu kiriho kirasubira mu by'ubutunzi ukabona ubushomeri buri ku buriyongera ukabona mu migenderanire n'amakungu bisa ari byasubiye inyuma muri ibyo byifashanyo kandi ubundi bukizikeneye ukabona impunzi hanze ziri huzuye zari iyo ntiyitara ku mabwiriza y'akashere mu Rwanda yarabivuza kabona biraboneka ingorane z'ubutungane zirahari kuko n'abanyagihugu barabigarutse ku iby'agati y'akazi na muntu amari ko barabivuga umunsi kuvuga uti harakenewe rero ibiganiro kugira ibyo bibazo abantu basubira bice rya nino dusubire ku murongo neza tubitorere inyishu mu bisanzwe ni ibiganiro byo gutora inyishu ku bibazo kandi ibyo bibazo nijya nabajya ndi bo mu bigano bagize akati barigarutse ko nibabuze ibya manda gusa canke ngo bavuge ngizimbiza shingo niyo muri rusange kandi urundi bufite umuntu none ko bivamwe gute kugira urundi busubira nimbyenda ina makungu umuka politike ugeneneza amatora asubire gutegurwa neza atanduru ngo wewe ngo yavuye mu canke ntuyavuyemwo kugira izo mpunzi zitahe ubwo bushomeri bugabanuka imfashanyo zinyine no nivyo wobitorira inyishu gute utegereza kwicara kereke pa ugasubira igihugu ku ntumbero nziza ibiganiro bikaba kugira dufata umurindi nk'abandi abantu bategereza kubyumva
ndabona akanya kari ko kagenda inyishu ngufi ngufi mushyana ya Faustin Ndikumana reka duhe n'ijambo Maître Jean-Marie Nduwimana agica avuze ko byashikirijwe na Uwimana Patrice tugakwi ijambo
ego cyane nuko amenyamakuru nakoze kunyongera ijambo muri make nukuri umuntu wese arafise uburenganzira bwo kwikirana politiki y'igihugu ciwe maze agira icyo yivuze ko rero kuba abibona uko akayivuga ku burenganzira bwiwe ariko icyo jewe nshikiriza nuko kuva mu ntango no gushika ubu mvuga nti ubu rero uguhana abantu bose bateza imvururu bagata umutekano muke uba mu gihugu cyane bakora ibyaha bitababarigwa cyane bagerageza gushaka guhirika inzego z'abatuye n'abenegihugu niyo yoba ingendo utyo rero igaca ikinga abana bariya bashobora kwibaza ko bashobora gushika ku butegetsi bakoresheje ingufu hama rero nk'uko mugenzi wanjye yabivuze Faustin Ndikumana ibibazo by'abenegihugu mu bice by'ubuzima bw'igihugu butandukanye birahari ntawe ubihakana mugabo ntidushobora kubifatanya n'ikibazo nyamukuru bantu bihaye ingendo yo gushaka gushika ku butegetsi baci fatanya rero icyo kibazo n'ibibazo by'abenegihugu uko leta zose mu isi muri Afrika muri Europe muri Amerika zamaze biraje ishinga no gutorera umuti ibibazo by'abenegihugu mu by'ubutunzi mu by'amategeko mu by'imibano rero icyo kitavuga ikiyago ni cyiza mugabo igihe imvo y'amategeko igira amategeko yabayishingira
ego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Ciza Mireneza
Mireneza mutama
Mireneza murafite ikibazo murafite icyumviro
ego ahanini mutangwe kunda mukize batumire
e barakumva duga ku ijambo
ego yo ahanini nashaka kugira icyo nterereye na cyane cyane kuri byo Faustin Ndikumana yaraje kuvuga
bandanya alo bandanya turakumva
yo nashaka nibutse Faustin Ndikumana yuko kugira umuntu atera imbere yuko abari stave aronka stabilite atawumuhungabanya akagira umwanya wo kwiyumvira kugereka iterambere ry'iwe uravye rero ibyace muri hino gihugu abanyagihugu benshi babaye bagumye basambagurika babatatanya babahungisha ibyo biratuma abantu badatera imbere rero n'ubu muri demire kenze birasubira abantu urabona barahunze haraza ibihuha bikumura abantu barahunga abandi barikora ku buryo bari bakwise babusesa bwa bibaza yuko intambara igenda igiye gutera bizanye n'ukuntu ibyo bihuha byari kubiravugwa abo bantu bashaka ibyo bintu batera birakura biravamo na kudeta rero ikintangazo Faustin Ndikumana niko ataza gufatanya abo bantu bagumuye abantu basanzaza abantu bazana imvugo z'amacakubiri mu bantu bavuze ati ngo bahanwe ngo ahubwo bagiriye ikigongwe nibaze ibiganiro barabe ukuntu abarundi hoteli nde kandi nabo batigeze bipfuriza neza abarundi
murakoze Ciza reka imbere yuko bagira icyo bavuze ku byo mushikirije duhe n'ijambo Bigirimana mwiriwe neza
ndagize mwiriwe
murakomeye
nyine turakomeye uke by'ubujumbu
yegome ikibazo cy'imvira
ikadisi mugama jabo menshi mugabo iyo abantu bavuze ngo bagomba kuganira ibyo baganira hariho umwe agira ati keske jogan keske jisima nungu kiki mvumbi iki hanyuma eske hariho volonte iboneka yuko bagomba kuganira ubona bo uhuze ndetse mana ko uhuze personnel mama dinaje ibyo n'ibiganiro simwe n'akamaro kabyo ubonye no kugwana nyene n'inyene umuntu aronka umukata amawuza karari ubuze te nta kintu nagira mbwe
murakoze bigira imana reka mushe ntahe Faustin Ndikumana mutangure mu gice cyo muvuze kubyashikirije we na Ciza mutimu wandanya mukanya gatoya ariko
niba arwa yuko ari bya bindi byo kuma yo umuntu yumvira ngo ibiganiro bibaye agatangura kuyumvira na conclusion yo uyumvira ibiganiro kuja mu biganiro ukiyumvira na conclusion ni ibintu byo gushaka ugiye mu biganiro nico cyo kuvuga ati abashatse gutembaga intwara twetu babona gutyo nico kivugira mu biganiro inyishira kindi gato kuko mugangirwa wociza yuko masezerano yarushariwe ya mbere ya miridi biro by'amakude kagose n'ibya mahonya bwo ibintu byinshi biri ya miridi mu gihe retu yafise kabara kandi usakora ati mbega tuyasubire ko abantu bashaka byagenze gute kandi dufate n'inyingo ku buryo n'ibyo bya makuru bitazosura kuvuga muri iki gihugu niba bisaba bivuga yuko ngo wayekoze ngo uragira ikigo ngo cyarageze gute kandi nibaza ko n'imanzi gitega zatanguye zabashatse guhungabanya zabashe gutembagaza inzego gutembagaza inzego mu kwezi kwa gatatu imanza zaratanguye none ntiziri ko ntizohora ziba mugabo hari icyo bita ibiganiro bya politike kuko uwo munyepolitike arashobora kuza akavuga ati jewe mpagaze aha nanjye leta mpagaze aha tubitorere inyishu rero turabe ingene bitosubira ni kestiyo yo kugira batangirize n'ibizosubira canke n'ingorane zibaza mu nzira kestiyo yo kuvuga ngo wowe ngo ugire ikigongo ibyo wakoze canke utakoze mu bisanzwe muri dialogue inyishu ntihivira kugira igihugu heza gisubira mu ntumbero kuko uraba ingorane mu bisanzwe ziba ziri mu gihugu na leta yaravuga yuko yobigiyemwo kuva kera baravuga yuko ati bwadi bahanze bizoba akarere karashyiraho Museveni na mukapa mufasha amakungu n'uwo munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ni bamwe mu envoy special wa sogeteri na chonzi nagumaza muri aka karere ni uko avuga ati turashaka gufasha kujya gihugu gisubira muri dialogue kugira mwaka politiki umere neza nayo matora asubira gutegurwa ategugwe neza
Faustin Kumana Faustin
uciza ikibazo cyo kuvuga ngo uvuze ko azo biganiro ngo ushatse kuvuga yuko ngo cyangwa zubagira ibikigongwe naho byanditse kwa amategeko ameze cyangwa n'abari mu biganiro barafize kuntu aheza bakadirikita bagatora inyishu
Faustin Kumana Faustin
igihugu gisubira siyorehaye
uciza yagarutse cyane kuri cya kibazo mwashikiriza cyo kugushaka guke uko gushaka guke ni kwa kuhari ariko koko ibi biganiro umuntu hari cyo bizova mu kanya gato umuntu
mu bisanzwe ni impanuro twe dutanga kuko y'ibiganiro mu politike abantu baguma bari umwese araba inyungu yiwe bagatoka ati igiri hagwe hama hariho ingorane mu bisanzwe duhanura yuko ibintu byo kudadaza bwe bose bubireka hanyuma n'amakunga akadufasha kugira iyo mekanizme yuko abantu ariko baradadaza boraba ingene babatoza inyishu yo kugira icyo ibyo nashoboye gutangura na resulta byoshikira igashobora kuboneka mugabo abantu bataberetse inyene intumbero bufatira ko yoba itomoye
Maître Jean-Marie Nduwimana cimbro cyashikirijwe na Bigeman
ivyimbere bibiri cimbro cyashikirijwe na Aciza n'icyumviro cyiza cyane kandi
cyiza murambare
icyumviro cyashikirijwe na Aciza n'icyumviro cyiza kandi kigezweho kandi abasuzi bogendera kuko kudahana bigwiza bavuga ngo mukindi bavuga ngo kudahana imbwa bikagira imiseke rero umuntu utanga akabiro kagaciye bugufi intumwa ya unidasanzwe nyakubahwa Kafando mu mezi atatu aheze igihe yarukino i Burundi yaratwakiriye kandi n'uyu oye mugenzanje Faustin Kumana twari kumwe yatwakira naratanze akarorero mu gihugu cy'u cya Burkina Faso igihe ariko arategura amatora yarahagarariye leta afata kibanza hari abasirikare bagumutse bashaka kumwereka ku butegetsi none ubwo abasirikare bagiye ku meza y'ibiganiro barayaga cyangwa abasirikare barafashwe barahanwa kugira ngo batange akarorero keza mu gihugu hama ndetse amatora arategurwa araba kuko habaye ibiganiro by'abanyepolitiki n'akarorero kagira kabiri muri Turikiya mu mezi aheze mwarabonye ibyabaye na hamwe nta bihugu bya rutura nta bihugu bya inwerukeyeni ibihugu bya amerika byo byavuze bati bangwe ahubwo abo bantu bose baba babiri nicyo ari kumeza y'ibiganiro mutorere umuti ibibazo byanyu bavuga bati abo bantu ibi bintu n'ikigiri gikorwa nta kwihuta kudeta leta yatowe n'abene gihugu ahubwo abantu nibahanwe bafatwe bashyirwe imbere y'ubutungane twe tuvuga dute rero mugenzanye Faustin Kumana niyo kwitiranya ibiganiro ubeze ko yendera kandi kenda mushyigikira ko Faustin Kumana nuko leta n'umugambwe ukomokako n'ibiganiro iri mu gihugu n'abanyepolitike bari hanze kandi atashobagirizwa abo ni ngombwa yuko ikinakiriya kuko tumvikana tukiyaga twebwe amashyirahamwe tuganura maze Uburundi bugatwagwa mu ntara rusange aho umuntu wese afite aterera giterera kandi akumvigwa ariko twisunze amategeko
tubibutse inshuti mwese kumwe murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Diomede Diomede muriwe neza Mwiweneza, mwini hiyo Diomeda?
Jeni mjitakara cha Bujumbura Mugurundi.
Gome, izinaji Kirundi ninde?
Ndui mana Diomeda.
Ndui mana, mrafiki wazo. Duga kui jambo, mkani gato?
Ego, baigo na gani na muse sosendi kumana na leo mfumiri.
Mbira kumba, duga kui jambo.
Ego, ishuna, ego, kilato cha mbena sakti, kuiwa risa. Sasa banye giye gutwara twara baragize mu ntambara ugasanga ariko badushira mu bintu by'igitumuko ubona ko abo banye politike bari hanze kwa ruguhenda abanyagihugu bakoresheje ubwenge bwabo kandi sasa abanyagihugu batu batu ariko baraduhenda ahubwo nibarare abo bagize imigumuko aribo bajya mu ntambara kugira babashire mu ntaye bene andiko bakoze imigumuko bahenze abanyagihugu kugira amahoro agaruke ino mu Burundi uko kege abanyagihugu tubamaze kubatahura ko bamwe abanyepolitike bamwe bamwe hatari hanze kandi kubenda abanyagihugu abanyagihugu ko kese twa abanyagihugu twamaze kubidohora kubera kuduhenda kubera baduhendeye mu bintu by'ibigumuko kandi nabo bari hanze ariko bararaba ibyo hanze mu Burundi atari byo ariko bararaba ni barare ahubwo demange yuko bakoze imigumuko kandi abanyagihugu bamwe bamwe baraduhenda cyane rwose
murakoze Diomede Ndwimana reka duhe n'ijambo Claude miriwe neza
miriwe
buri hehe Claude
ndi
Rwanda murashaka kutubwira izina ryanyu ry'ikirundi cyangwa ikinyarwanda
yes ndi Ngoboka Jean Claude
Ngoboka duga ku ijambo
none leo ko byumva bashyire hamwe abo bantu mwumvikana amashyira hamwe yabo bave mu bintu byo kugira byo kutumvikana abagiye inama imana irabasanga nibajya hamwe bakumvikana nta kizabananira
murakoze Jean Claude Ngoboka reka duhe ijambo mushyana he Faustin Ndikumana na gicavuze ku bwa medambere ku byashikirijwe na Diomede Ndwimana muce mujano ku mpanuro zitanzwe na Jean Claude Ngoboka avuga ko abarundi bagiye hamwe ataco bananira duga ku ijambo
yego iyo dialogue nawe ariko barabwira ni dialogue abarundi twadukeneye kugira mu gihe igihugu cyakiriho kirasubira inyuma iyo kwezo nitwe twatwikeneye hanyuma byo kuvuga ngo yaraje kuba mugenzanje ngo muri Burkina Faso n'ahandi ibyo ni ibintu muri Burkina Faso arose dabafashe ko bashite gutemba kazi n'abasoda ngaha barafashe kandi mu bantu bari ko baraburana ibyo turavuga tuti umuntu yafashe karatemba kazi intwaro ni urubanza rwiwe ruko ruraba ruko ruraba mugabo umwuka wa politiki kugira ugaruke mu gihugu dialogue y'abanyepolitiki kiguma ari ikintu cankenerwa ko neje ubundi mukayanza naho bavuga ati nibiganiro biri ngaha biriko birabera mu gihugu umuza Ndwimana ari yatanze ko hari ibazo byinshi byoshobora gutogwa inyishu byaciye byerekana ko byaba bihari igihe iyo dialogue y'abanyepolitiki ibaye ariko abitunganyiriza ngaha hanyu yatereko abanyepolitiki bari ngaha mu gihugu hagati naho hari habaye bijya bya CND imbwa yarabonye ati hariyo ikindi dialogue y'abanyepolitike itori nyishu kuko ibazo biri mu gihugu tugasaba gusubira igihugu ku ntumbero abanyepolitike ari abaprofesseur de la politique n'izindi mboneza baraza bakagira ibiganiro bati turamye twosubiza igihugu ku ntumbero nta kibazo kitavugwa ati
telefone ntizatworoheye uyu munsi
kuba ari ukugira igihugu gisubire muri cohesion uko turiko turacere gumengo ni igihugu kiri mu njyane nitwe dufise intere yuko tubivamo nibaza rero yuko kandi abantu bicaye hamwe bakatanga batura inyishu ku bibazo byinshi ahabi boganira barundi bakagira end ugushaka ndakubwiye igihugu cy'u Burundi cyusurana cohesion no muri za vision 2025 zivugwa ikintu cha cohesion nationale barakigarukako uko nta gihugu gishobora gutera imbere iyo cohesion iba itahari nebo ko zivyavuga ngo arahanwa
reka duhene jambo maître Jean-Marie Ndwimana
na we nyine ibi bibazo bishobora gutora inyishu
yego me reka duhe jambo mushanahe maître Jean-Marie Ndwimana agiye cyavuze kujya shikije na Diomène Ndwimana ekana Jean-Claude Ngoboka ukanye gato
yego kujya shikije na Ndwimana Diomède yavuze ati ngumuko hari abana bagarira abantu ngumuko abantu barapfa barahunga baje mahanga iyi ngira muri rusangi nka imbese ko nabihagaze ko cyane mvuga rero abene gihugu barakwiye ko babona ko amategeko y'igihugu akora ama uhungoboka ko code yavuze ati bashyire hamwe rero ni byarindi igihe twese twubahiriza amategeko igihe twese dushyira hirya munyabyaha yakoze ibyaha bikabije tukayatwicara tukayaga niho rero duca dutera imbere ibifate ndi ku mana yavuze tubishikako ari nacyo gituma nk'uko Fusta bivuze umugwi Senedeyi wumvirije imyinshi y'abarundi maze uranashika no hanze umuhuza abarundi Edward Ndwimana yarumvirije abanyepolitiki b'abarundi ngaha mu gihugu n'amashyirahamwe twese turimwo Fusta arimwo ni ukuvuga yuko rero abo bantu bake bari hanze bagiye kubera ubwoba abandi nabo bagirwa n'ibyaha ndishobora gufata ako kazi gatoyi ngo tuce tukazana tugasubirize n'imiliyoni cumi zirenga z'abarundi nkaho rero tuvuga duti iriyago rero riteza kubandanya i Burundi ibyo byarusha byarangiye raporo nitangwe ihabwa umuhuza hama umuhuza yaje umuyobozi w'igihugu hama abanyepolitike bose bahunze kubera ubwoba bahunguke twitegurira amatora ibyo tutumvikanako tubiyage turondere amategeko azogenga amatora hama twese abashyira mu tuyakurikira nuko twabikoze mu mwaka wa 2015 hamutsinge atwariye
bo yego mereka mu gusozera mushantahe Faustin Ndikumana mu terakamo abantu bose begwa ni bibazo bya politike mu Burundi cyane cyane twibaje ko abazoteba bagasubira guhura nkuko byatangajwe mu biganiro bishobora gusubira gutangura mukanye gato umunotumwe
bishobora gutangura n'uyaserukira umunyamanga w'ishyira hamwe yawe ni akavuga ati ari karagira utwigoro tuvugira isere bikabure kandi na leta nyumva ko ibiganiro byo hanze izobijamo reka tubareke batote ico kivi uko u Burundi burakeneye ibiganiro byo kugira kwezi iboneke dusubire kambere nk'abandi tureke kwa amategeko turatakaza umwanya kuko uri kuraba igihugu aho kigeze uraba ingorane gifise ugacona icyaze tukavuga turiro iyo dialogue rero nize kugira u Burundi nabwo utwe bindi bibazo kagashomeri migenda ina makungu kugiti kandi babirashoboka y'abantu badashize inyungu imbere ya
igome ndabona
baba kutukibaho furabi kwa cyo twushikako abarundi bagende baganire basubirane babifaternize igihugu tugisubize ku ntumbero birashoboka
igome lekadu hene deka deni jambo maître Jean-Marie Ndwimana nawe nyene amere nkusozera akama motera impande zose mu gihe ivyo biganiro byosubira utumwa ko buba eka nakai
ego impande yewe kuganje ndaha ihanuro leta n'umuvyeyi wa bose kandi bitegeza gutwarira bose kandi bitegeza kumviriza na tuvuga duti ibya magara gukora bene gihugu birahari batomo y'ubwishwe bw'ibundi bitomora nkuko yamye yerekana neza ko ikeneye kumviriza uyu n'uriya muribuka n'imbere y'amatora y'umwaka wa 2015 ubufasha bw'ubuhuza bagari na Mkapa na Museveni barasabye leta y'u Burundi kwigiza inyuma biciye mu Buseni ikirangamiti cy'amatora kandi byarabaye kandi mwarabonye yuko amatora ubundi abandi bayagiyemo abanyepolitiki bamwe bamwe bakayanka mugabo abandi bamwe baragiyemo amatora araba nsaba leta rero nk'umubyeyi yuko iraba ikiberekezo mbwirwa shimwe y'u Burundi kishinga amategeko y'igihugu maze ikabananya programa y'igihugu hama umuguri ku kivugo nyine y'ubwirwa shingiro y'u Burundi ubandanye kivi kugira ngo tuze tubonye amategeko meza azoga inga amategeko y'umwaka wa 2020 umuhuza rero ndamusaba w'abarundi
ndabona kanya katujanye Jean Marie Ndwimana eka dusoze rengaha ikiganiro nibaza ko kizobandanya tuzosubira gutera kamo nabandi barundi bagire ico babivuze ko turashimye rero ingenieur yadufashe mu nga bw'ivyuma tukadushimye na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ikiganiro turabashimye namwe batumire mwese tukadushimye nabaduteya kamo bagashikiriza ivyumviro vyabo hamwe n'ibibazo vyabo turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.